iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turiko twumvikanira ku mirongo migufi yitwa short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mudukurikire kandi no kuri Facebook VOA radio yacu. Ni mu ijambo rimwe mwiriwe rero inshuti zacu muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Fide Niyongabo. Numwanya w'amakuru turahera ku yo hirya no hino uno munsi imbere yaho mu karere k'ibiyaga binini.
Ni kintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwe aho ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
Uyo ni Diodone bashirahishize ni ku ruhande rw'abitwariye Sentare ya Afrika y'ubuseruko.
Kwibwizwa shingiro rya 25 kumburerezo bajyana hindutse mu minsi mikenyi zobari nk'inamico. Uruzwa rw'urubanza kumburere abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma.
Uyo nawe ni Maître Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi. Ni kubitwaye nkuko nabivuze basaba ku rubanza rwaciwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yahaye uburenganzira Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi kwitoza mu mwaka w'2015 rusubigwamo.
Makuru avuga hirya no hino ku isi ngingo nkuru zayo. Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko inama na Kim Jong-un wa Koreya ya Ruguru igishoboka kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho.
Muri Afrika naho impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu mu gihe batoshika ku masezerano y'amahoro.
Abasirikare batanu barishwe abandi 13 barakomereka ejo kwa kane mu gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo n'abagwanyi bo mu gwi ADF muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Aya rero namwe mu makuru tugiye kubashikiriza mugume ku maradio yanyu turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turakoze Aloyi. Amakuru avuga yagenyerana hino ku isi tuyahere ku yerekeye Amerika na Korea ya Ruguru. Abategetsi ba Korea ya Ruguru n'ibihugu bibanyi bishuye mu buryo bwitondewe ku ngingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kane yuguhe ibiganiro hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ku mugambi w'ico gihugu werekeye ibigwanisho roho nyanganda. Cegera cyo mushikiranganda je rw'imigenderanire wa Korea ya Ruguru Kim Kye-gwan yatangaje ko igihugu ciwe kiciteguriye kutorera inyishu ibibazo gifitaniye na Amerika igihe ico ari cyo cyose no mu buryo bwari bwo bwose. Yarashimiye utwigoro twa Perezida Trump tukurondera kuganira na Korea ya Ruguru. Ibyatangajwe n'icegera cy'umushikiranganji w'ijwi imigenderanire wa Korea ya Ruguru biratandukanye bikomeye n'ibinebaguro ibitutsi hamwe no kugabisha byagizwe n'uwundi mutegetsi wa Korea ya Ruguru. Ibyo byatumye Trump aheba inama yari kuba hagati yiwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Singapore. Umutegetsi yari yifatiye mu gahanga icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence. Ivyo inyuma yuko Pence asavye ko Korea ya Ruguru ifatira akarorero ku gihugu cya Libya ku bijanye no gukuraho ibigwanisho roho nyanganda. Korea ya Ruguru yarashikirije icyizere cy'uko inama hagati yayo na Amerika igishobora kuba muri kazoza. Muri icyo gihe Perezida Trump yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko inama na Kim Jong-un igishobora kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho. Yatangaje ko barindiriye kubona uko ibintu bizogenda. Perezida Trump yatangaje ko abategetsi ba Amerika na Korea ya Ruguru bari mu biganiro bigenewe kunagura imigambi yerekeye inama hagati yiwe na Kim Jong-un.
Igipolisi muri Canada nacyo kimenyesha ko abantu babiri binjiye mu nzu y'uburiro ya restora ni mu ntara ya Ontario muri icyo gihugu cya Canada baca baturitsa igisasu. Abategetsi bavuga ko abantu batatu bakomeretse bikomeye inyuma y'icyo gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa kane muri ubwo buriro mu gace ka Mississauga ni mu ntara ya Ontario. Abategetsi bavuga ko abandi bantu 12 bavuwe ibikomere bito bito. Abakekwa gukora icyo gitero ntibarafatwa. Gushika ubu nta n'umurwi uritirira icyo gitero.
Radio ya Amerika Washington DC unaho dukubitira mu karere ka Afrika abasirikare batanu bishwe abandi 13 barakomereka ku munsi wa kane muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyabaye igihe igisirikare ca leta cagira igitero ku ikambi y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Kongo. Umunsi w'imbere yaho igisirikare ca Kongo cari catangaje ko cisha abagwanyi ba ADF 10 mu gitero cakozwe ku bagwanyi b'uwo mugwi. Umuvugizi w'igisirikare ca leta mu karere ka Beni Mark Hazukai yatangaje ko ku ruhande rwabo batakaje abasirikare batanu abandi 13 barakomereka. Mu masaha y'imbere yo kumutaga uno munsi wa gatanu abategetsi b'abasivile n'abasirikare berekanye ibiziga by'abantu 14 bikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi ADF. Umugwi ADF washizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1989 kugira ukingira uburenganzira bw'abayisilamu wavuga ko batyojwe na leta ya Uganda. Baratujijwe muri Uganda n'igisirikare cya leta bahungira muri Congo aho bashinze imizi mu buseruko bw'igihugu. Abagwanyi b'umugwi ADF bagirizwa n'abategetsi ba Congo n'inteko za ONU zijejwe kubahiriza umutekano muri icyo gihugu ko bisha abasivile amajana n'amajana kuva mu mwaka w'2014 mu ntara ya Beni.
Urakoze tukiri kuri ico gihugu nyene umutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaza ko abantu 50 bafuye mu isanganya ry'ubwato bwibiye mu ntara iri mu buraruko bw'ico gihugu. Richard Mboyo Iluke nicegera ca buramatari w'intara ya Chuapa yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa ati twatoye ibiziga 49 ku munsi wa gatatu uwundi umwe muri aka gatondo. Ikindi cegera ca buramatari cabwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters ko abantu bangana ico gitigiri nyene bashoboye kurokoka amasanganya nkayo y'abantu bapfa muri ubwo buryo yama yabaye muri RDC. Muri Afrika kandi impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu kugira zigondozwe zemere gushira mu ngira amasezerano y'amahoro hasanzwe no gushika ku yandi masezerano yo guhagarika intambara. Ni nyuma yaho bananiriwe gushika ku masezerano mu biganiro barimwe ku murwa mukuru Addis Abeba muri Ethiopia. Ishirahamwe IGAD mpuramabari y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ryariko rirahuza muri ibyo biganiro ryavuze ko ririko ryiyumvira gufata ingingo zihana abatubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Kuri Facebook naho mudukurikirana kuri VOA radio yacu. Radio ya Amerika makuru mu karere igisata cyungururizo cha sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyategetse ku rubanza gwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Petero Nkurunziza rusubirwamwo rwose. Ni mu gihe sentare ya mbere yari yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare jejwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yahaye uburenganzira president Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015. Pierre Claver niyo nkuru ari arusha niwe akurikiranye iyo nkuru.
Umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi. Yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Naba ariko bumviriza urwo rubanza batari benshi abari bahari bace barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye. Intango ya byose n'urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbere y'uko amatora aba mu Burundi hitwaye amashirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwamanza muri Afrika Union Pan-African des Avocats yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutesonze amategeko. mu rubanza rwa mbere yo sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'u Burundi yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo. Uruhande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe. Naha tariho jarari Maitre Dieudonné Bashirayishize yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bw'inguruka n'abumenyi.
Na kanyamuneza ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari sentare izoza guhagarika ibiriko bira mu Burundi. Ico gihe abyitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshingamateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishiraho ku nguvu abikora inama nshingamateka yabo mu bujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga. Ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye kumukono mu kwinjira umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko iyo sentare yo ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour constitutionnelle y'u Burundi. Sentare ngujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro. N'ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwe aho ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
N'uruhande ruserukira leta siho gwari yamara ijwi rya Amerika ryakuye Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri ubwo rubanza. Kayobera yatwengejwe niyo ngingo ati sanze nibwirizwa shingiro perezida Petero Nkurunziza yagirizwa ko yarenze yarahindutse
kuri je nibaza ko ni yo ari nkinina mico kobera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko bijanye na manda ya 2015 na manda ya nyishobora mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 avuga ko itakuje abategeko cyangwa kuje abategeko rugajosha rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga ko bijanye na manda ya 2015 kwibwizwa shingiro rya 2015 kumburerizo bajyana hindutse mu minsi mikenye izaba ari nkina mico uruzara nk'urubanza kumbore abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma fetu tukimaza aheze
namashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza. Bashirayishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara ningira kamaro
nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi. Ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwa ingingo zo guhagarika ya matora y'irementanya inganda ntizibandanye zisasikwa. None murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe urabona ubu bariko barayahamba bije biteba. Ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Afrika muri rusangi twibaza kugo rubanza ruzobe wugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyango ry'amategeko rikabije kandi riko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biriko bitozwa ko n'amasenari mpuzamakungu.
Ku ruhande rwa leta naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu vyataye igihe
aje ndaze ko atangwana nimwe dufise twe nk'abonana na leta zizo ari imanzi ya nibwizwa shingiro rya kera ritarahinduka byo byatuzo tuzobimenya mu ndwi za ko turazi ko hari bishasha bigiye kuba ko murazi yuko nibwizwa shingiro rihinyanywe neza riheze gutogwa cyane gose nabe n'igihugu. Twe tubaba dushima yuko tuvuga kuti imanza z'inkinamico zashobora kuba ariko tubaze ko yose nta imanza z'inkinamico yoca.
N'ingingo ndende igizwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera. Ayo matora nayo akirimwe impari n'imanza mu masentare nayo yashikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% ku ijana mu mwaka w'2015 naho abatavuga rumwe nawe bakigiyamiriza. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Leta ya Burundi yagiriza ibihugu vya rutura harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko vyari bifise umugambi wo kuburizamwo amatora ya kamarampaka ni mwitangazo yasohoye ejo ku munsi wa kane. Mumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
Mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kane leta ya Burundi menyesha ko kubona urugero rw'abitavye amatora rurenga ibice 96% bakemeza impinyanyuro z'ubwizwa nshingiro ku bice birenga 73% ari ubutumwa bukomeye ku bantu bose bagwanije kamara mpaka n'abari bafite amakenga kwitazogenda neza. Ishimira abanyagihugu batoye baba bari hagati mu gihugu n'abari mu mahanga. Ariko muri iryo tangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo z'igihugu, leta inebagura ibihugu n'amashyirahamwe yemeza ko intumbero byari bifise yagiye guhagarika umugambi wa kamara mpaka biciye mu matangazo y'ibinyoma no gucivuta abarundi. Philippe Nzobana riba umuvugizi wa leta
aha twofatira ko kwitangazo y'ubushikiranganje bw'imigenderane y'igihugu cha Amerika hanyuma ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya naryo ngo natanzwe kandundura akaba ikete ryanditswe n'umukuru w'umugwi w'umwe bwa Afrika yitwa Mahamat Faki arirungikiranye n'icyubahiro Yoweri Kaguta Museveni ngo nahagarike amatora mu Burundi naho vyoba bishoboka yuko bene gushikiriza imatangazo atamugambi mu bibo bari bafistiye u Burundi. Leta y'u Burundi niyoreka kubabazwa nuko ayo majambo acyane vutu yakiriwe ukundi na ya mirwi yabihevye bakoresha iterabwoba aho yabibonye nk'akamo bayiteye aho gababaciye birara muri bene gihugu bagasasika inganda mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda ku mutumba Ruhagarika kugira ngo abone ingene boto bamatora ngo bayahagarike.
Ayo matora ibihugu vya rutura harimo leta zunze ubumwe za Amerika n'amashirahamwe mpuzamakungu vyavuze ko yaranzwe n'iterabwoba kubatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka guhakana impinyanyobozi bwizwa nshingiro mu gutora. Oya Nzobona ribasigura ko iyo mvuga itangaje
leta ikabidashimishwa nuko ibyo byashikirijwe na bamwe bamwe mu basanzwe bafashanya n'u Burundi kubera yuko aba baserukira ngaha mu gihugu cyacu cyane cyane nk'abaserukira ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya canke leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mibonano bari bamaze iminsi bagiranira n'abategetsi b'igihugu bama bemeje yuko ibintu biguma bitera bije imbere haba mu by'umutekano canke mu bya politiki. Ikigaragaza nuko boba badashikiriza amareta baserukira uko ibintu byifashe canke naho kandi bikaba kandi nabyo byo babishoboka nuko amareta yabo ziba ziza zarapfunditse imigambi mibi zifitiye igihugu cy'u Burundi.
Mukurindira kuko gukekeranya kuhava leta ya Burundi hari kindi kibabaza kurusha kubona makungu yiyamiriza ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu Burundi mu gihe muri Afrika ibihugu byinshi mu myaka itatu iheze ico gikorwa cabaye henshi atankomanze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bimaze gutunganya amatora ajanye no guhinyanyura ibwirizwa nshingiro kuva mu mwaka wa 2015 birarenga 10 n'ibindi kandi bikaba byashikirije abenegihugu bavyo integure y'amabwirizwa mashasha akemezwa kandi agatekwa ku mukono. Ariko igitanga nuko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya zaba leta zunze ubumwe za Amerika ikibagiwe coco n'umuryango w'umwe bwa Afrika nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwavyo. Uturorero twahagufi nk'igihugu cy'u Rwanda ubu kirongoye Paul Kagame uba ari na warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika eka n'igihugu cya Chad uwo Faki Mahamat arongoye umugwi w'umwe bwa Afrika turukamwe ari nacyo tuma leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata Uburundi nk'uko mengo si igihugu nk'ibindi.
Amatora ya kamara mpaka yo mundwi heze ivyavuyemo ntibiremezwa na sentare yubahize bwizwa nshingiro ari nayijejwe kwemeza amatora yariyo yose mu Burundi isigaje imisi itarenga ine kugira ngo yemeze ibitigiri ntabanduka vyabemeje ihinyanyurwa ry'ibwizwa rikuru mu gihugu. Kuri uyu wa kane urunanamizero y'abarundi rusanzwe rufite abanywanyi benshi mu gihugu mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwaye muri iyo sentare ruyisaba kwanka ivyavuye muri kamara mpaka rukemeza ko itabaye ku mugaragaro kandi biharuro vyibwe. Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Mu Burundi bidandazwa by'agaciro karenga miliyoni 15 byaraye bihiye mu gatabo ni mu ntara ya Murambya ni muri komine Kiganda. Abanyagihugu bo mu ntara ya Murambya bagasaba kuronswa bya biduga bizimya umuriro aho ni mu gihe icaje kuzimya cavuye mu ntara ya Gitega. Fidelite ishatse yahishiki.
Ibyo bidandazwa byari muri tumwe mu tuzu badandarizamwo turi ku mugwa mukuru wa zone Gatabo. Twose hamwe utuzu twashikiwe n'umucanwa tugera kuri dutandatu ariko dutatu muri two twatokombeye aho twari hasigaye imbuga. Amakuru dukura abanyagihugu bo ngaho mu Gatabo avuga ko umuriro watanguye nk'igice isaha imwe z'ijoro ugahera aciye amasaha abiri. Niyo Saba Diana ni umudandaza yabonye ingene umuriro watanguye.
Ejo twege twagiye tubona umwatsi uri kurafumba. Hama nyene umuriro maze kwaka nyene turakoma induru. Baraza nyene baragerageza kuzimya urumva naho bajimije. Imari nyinshi z'abadandaza zarahiriye.
Naho Imana Oscar n'umudandaza avuga ko atacyo yashoboye kukora.
Tuzi na kimwe nakubonye.
Zari ifite ngaciro kangana gute?
Ngati miliyoni 4.
Wo bari hecho gihe pasha.
Cyenda ni natashe muhi. Hama cha barandelefona yandaza sanga ibintu byamaze kuyanga. Amafaranga ari.
Aya amafaranga.
Nawe nzi gitigi. Namwe nabigose ntuhurangende bimetse mirewe nabi cyane
tuvuganye n'abadandaza batubwiye ko uyo moyo waturutse kwibuji yari kwirakira mu kazu katanguye kwaka kandi bibiremezwa n'umuvugizi w'ubushiranganje bw'umutekano Petero Nkurikiye hagataho barutwa nayo Skariyo arongwe badandazaho mu gatabo yabwijije Amerika ko gaciro k'ibyahiye kangana imiliyoni 15 n'umujana 5 yamara rero aremeza ko badandazaho mu gatabo batarijukira amashyira mu kinga impanuka ashobora kubashumbusha iyo twabo duhuye n'impanuka
kwa mutwotera abadandazaho ngaha mu gatabo b'imbere n'abahandi cyo gikorwa bocijukira bakaza gukingiza ibidandazaho byabo kugira ngo habaye ingorane noneho bashumbushwe
aha mu gatabo ntabihari
Hama gatabo ntabihari si benshi.
Harabo muzi wo babigize.
No banze nka batatu gusa.
Ngo urimo muri abantu.
Ndimo.
Abanyagihugu twasanze mu gatabo batimana rakinze ahandi yo batitanga mu kuzimya umucanwa ko hari kononeka ibitoharugwa. Aho ni mu gihe utwo tuzu badindayizamwo turi kwibarabara ry'igihugu imiro 2 riva mu ntera murambye rija mu ntera gitega twose hamwe turarenga amajana 4. Yemwe utwo tuzu nta mwanya uca hagati ya kamwe nakandi twishye turafatanye. Vyongeye hagati utwo tuzu n'iryo barabara ry'igihugu hari uburebure buri munsi y'imetero. Twishye mu utwo tuzu tumatanye n'ibitima nitwe kw'insinga z'amatara. Mbere akatanguye gusha igice cy'amatara kiri mu bwinjiriro bwako. Abanyagihugu bari aho no micungararo igihe izonzu zasha bakoze uko bashobora kugira ngo bakinge ico gice cy'amatara n'igishikigwe.
Twebwe twakoreye igihugu nyinshi kugira ngo cungi ipoto y'amatara. Kwabona yuko agomba abesirika ngaha mu muji cyo turitanga. Abanyagihugu bakazana amazi bakora mu baraza amazi basukako. Kwari ikingira. Aho hose yumva ipoto imara kugwa aho zacha haka.
Bace dusaba abajejwe by'umucanwa muri regidezo bacabanza baradukupira. Muga imbere yuko badukupira umucanwa twace tubanza turagabura inzu turasambura inzu yoba iza gufatana n'izifise umuyaga nku kugira ngo ntihaze kuba isanganya riremere duca turagegena inzu kugira urufatangane bw'inzu ruvane ko yo tureka inzu kure urufatangane rw'amazi inzu zirimo umuyaga nku bazimaze kujamwo umucanwa haca bakuru sirikwe
aho hose abanyagihugu bazinya umuriro bya biduga bizimya umuriro ntije ibwaze aho ni mu gihe mu ntera muramye cyo kiduga atagihari icaje kuzimya cavuye mu ntera gitega haze iminota 40 umuriro watanguye nkuko amakuru dukura abanyagihugu abandanye bimenyesha umukuru wa zone gatabo cisha hayo muri kiyo asaba ko boronswa mu ntera yabo umuduga wo kuzimya umuriro tubajije mu buyobozi bujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu ntera muramvya ndayengenge sostene aburamutswa yatubwiye ko uyo muduga mu ntera yabo uhari ariko kumaze iminsi uri kurakogwa kubwiwe mu minsi iri imbere uzoba wabonetse mu zone gatabo mu ntera muramvya Fidelite ishatse ijo rya Amerika.
Kaji cy'u Amerika nkuko mubimenyereye ico ni kiranga makuru avunaguye y'inkino muri indwi tugiye kurangiza. Reka tuhere mu Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Evariste nziko banyanka. Evariste muratwumva?
Ndakumva neza Aloise.
Ego me ducire ku mayange championnat y'umupira w'amaguru yifashe gute mu Burundi?
Championnat y'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere mu Burundi mu mpera z'indwi niho izorangira no kuvuga ko izo bishitse ku munsi wa 30 w'ihiganwa gishasha rero Aloise nuko gushika ubu atawuramenya umugwi uzoba wa mbere ahano kubwira yuko imigwi iri kwihiganirwa ikibanza ca mbere ari Message Ngozi hamwe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa. Iyo migwi rero uko ari ibiri Message Ngozi ufite amanota 69 wa kabiri ni Lydia Ridike ufite 66 hanyuma mu rukino rwa nyuma Message Ngozi ukazovugenda imuyinga gukina na Olympique Star ni mu gihe rero Lydia Ridike nabo uzobukina na Delta Star yo mu Gatumba bakazokinira mu ntara gitega no kuvuga kizodadanura urukino nuko iryo higanwa nuko Message Ngozi izobikinira imuyinga hamwe yo hirahiriga tsindwa na Olympique Star hanyuma Lydia Ludic ugatsinda Delta Salo mu Gatumba no kuvuga yuko ikibanza cya mbere kizo cyo gitahukana Lydia Ludic Burundi Sport for Africa ariko mu gihe naho message ngozi wogenda funganya imuyinga na Olympic Star naho nyene umugwi Lydia Ludic Burundi Sport for Africa naho wotsinda ntuzoshobora kurunka ikibanza cya mbere no kuvuga yuko igikombe cy'uno mwaka kizo cyo gitahukana umugwi wa message ngozi
ego me usanzwe ukurikirana izo nkino n'uyu he mugwi wewe kugatwe kaguha amahigwe gutwara ico gikombe
umugwi no hamahigwe no mugwi wa message nguzi kuko no mugwi muri kino gihe ufise abakinyi bamaze gihe kinini bari kumwe hanyuma ubu uwo mugwi warahinduye abamenyereza ukamenyerezwa no mu Faransa azwi ku izina rya Jean-Jacques yigeze kubakinira umugwi wa Olympique de Marseille hariya mu Faransa no kuvuga yuko umugwi wa message nguzi niwo mpa amahigwe ariko hamwe utagifashemwe neza Lydia Ludic Burundi ushobora kubaca mu gyahumye ugatakwa n'igikombe cy'uno mwaka.
Ndeka reka tubirindira ibintu by'umupira bihindaga bigaragara ku munota wa nyuma. Urakoze Evariste.
Murakoze namwe.
Reka dukubitire mu Rwanda naho turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi byareke nkino Jean-Claude Munyandinda wiriwe.
Mure neza Fidel.
Wo tubwira muri make amakuru makuru yerekeye inkino yimirije mu muri impera y'indwi angaho mu Rwanda.
Imikino iteganyijwe twavuga y'ingenzi ni muri volleyball aho championnat igeze ahakomeye aho amakipe abiri azatangira imikino ya playoff amakipe abiri ayo nta yandi ni ikipe ya Gisagara volleyball yo mu majyepfo y'u Rwanda akaba n'ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda iyo ni ikipe yitwa Reg Volleyball Club bo bakazakina no playoff aho bazatangura imikino itatu bazakina imikino ishobora kugera kuri itatu ariko ikipe izatanga indi kugera kuri ibiri n'izabitwaye igikombe cy'uyu mwaka rero umukino ubanza muri iyo ngiyo iteganyijwe ya playoff uzaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club izaba yakira Reg Volleyball Club. Reg nyine bisobanuye Rwanda Energy Group Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda. Uyu mukino ukazabera mu majyepfo hariya ku Gisagara muri gimnase nshyashya imaze kubakwa n'umukino ubanza aho bitazaba bikurikiye hagati ya Reg Volleyball Club n'ikipe ya Gisagara hanyuma mu cyumweru gitaha mu mpera z'icyumweru gitaha akazaba umukino wa kabiri wa playoff ikipe yahita itotaliza imikino ibiri ikaba ariyo itwaye igikombe cya champion mu mwaka Fidel.
Muri make cyane hari uretse volleyball hari izindi nkino ubona wagira icyo uvuze ko muri make cyane.
Hari imikino iteganyijwe birumvikana hari imikino ya championnat yagiye itakinirwa igihe cyane cyane ko championnat nayo iri kwihutishwa kugira ngo itariki yatanzwe itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi amakipe azabe ashobora kuba yarangiye championnat imikino yose yarangiye cyane cyane ko ishyirahamwe FIFA ryatanze urwo ruhushya cyangwa se ubwo burenganzira Ferwafa yari yasabye ko imikino yakomeza gukinwa nubwo haba harimo gukinwa imikino y'igikombe cy'isi ubwo burenganzira bwaratanzwe ariko bavuga ko ku itariki ya kane z'ukwa karindwi ariko imikino yose yaba championnat yaba ndetse n'igikombe cy'amahoro yabirangiye kugira ngo abantu bose amaso baherekeze ku gikombe cy'isi kizaba kibera mu Burusiya ari nakubwira ko ari imikino umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu Fidel hanyuma ku cyumweru twazabagezaho ko iyo mikino yose izaba yageze.
Urakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Ego me barakoze reka dutandukire tubananye ku makuru y'inkino nyene Fideli ku mugabane wa Buraya umenga hari urubanza rukomeye cyane rurindiranwe igishika ejo ku munsi wa gatandatu.
Ejo ku munsi wa gatandatu nivyo ni urukino rwa nyuma rw'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya aho umugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne uzohura n'umugwi Liverpool wo mu gihugu c'Ubwongereza mu gice cya nyuma n'urukino rurindiwe cyane n'abantu benshi. Real Madrid imaze gutsinda inshuro 12 ico gikombe umugwi nawe Liverpool maze gutsinda inshuro zitatu ariko maze gihe kinini ya cyane ubwa nyuma watsinze hari mu mwaka wa 2005 umaze gihe kinini rero utari bwashike no mu gice cya nyuma.
Ego me Fidel niwe usaza udukurikiranira cyane ibijyanye n'inkino ku bijyanye na America muri iyo migwi ibiri n'uyuhe mugwi wo hamahigwe.
Biragoye kuvuga harababona ko umugwi wa Real Madrid usanzwe umenyereye gushika mu gice cya nyuma no gutsinda ibyo bikombe by'imigwi yabaye ya mbere inshuro nyinshi ariko umuntu yitegereje ukugene umugwi Liverpool wifashe muri iki gihe no umugwi abantu babona ko ufise abasatirizi bakomeye cyane kandi ukina unyarutsa cyane wihuta abakinyi baranyerusa mu gukina ntibaguha umwanya ngo uronke umwanya wo gufata umupira uhereze bagenzi wawe niki baba bakuzuranye ko utararonka n'umwanya bakoresha ico no kwita umuvuduko mwishi cyane
begume bakunzi biyo migwi mu Rwanda canke mu Burundi nisangape
ngaha abaramasaha ha muri Amerika abari isaha 8 n'iminota 45 zo ku muhingamo hari wacu nibaza ninka
samunani
ninga samunani zo ku muhingamo n'iminota 45 hari wacu mu Burundi
masambiri
ibintu nkuko ndazi ko abarundi benshi n'abanyarwanda umupira bawurindiranye igishika kinini haba ku mpande zose haba kuri Real Madrid na Liverpool.
Urakoze cyane ninahanye duciye turangiriza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwafashe umwanya kugira mudukurikirane. Turashimiye engineer yadufashije na Facile Egebeyehu yafashije guterekanya ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloys Bigirimana
na Fidele Niyongabo mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.